You're with SBS Radio.
Nongiye gukengurukira mwebwe mwese mwahisemwo SBS mu Kirundi. Nitwa Jean-Paul Amedenizigama ku mazina, nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro tugiye kuganira ko uno munsi ikaze.
Welcome to SBS in Kirundi.
Nuko rero nongiye kubaha ikaze ubugira kandi. Ukunyuzura ni hajya umuntu akugiriye nabi abishaka kandi aguma abisubiramwo ku muntu afise ubushobozi buke. Jesse Michel akaba ari umuhanuzi mukuru mu bijanye no kunyuzura mu kigo The Alana and Madeline Foundation yavuze yuko ukunyuzura gushobora kuba mu buryo bwinshi. Reka dukurikire Jesse Michel.
Bullying can take forms that are physical, like
kunyuzura gushobora kuba mu buryo bwinshi nko gusunika canke gutera umuntu mugere. Ukunyuzura gushobora kuba mu majambo y'iterabwoba canke amajambo y'ibitera soni nke. Ukunyuzura ushobora gukogwa mu buryo bwo gukwiragiza amajambo ku wundi muntu y'ibinyoma canke gukoza isoni umuntu mu bandi benshi. Ikindi naco turazi yuko ukunyuzura gushobora kuba ikibazo gikomeye biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Yavuze yuko ukunyuzugwa bishobora kuba ahari hose, ariko yuko akenshi bibera ku ishuri. Reka dusubire tumwumvirize.
School is a common place where bullying can happen.
Ku ishuri niho hantu hazwi cyane yuko habera ivyo kunyuzura. Icigo kijanye no kunyuzura cakozwe muri Australia, basanze ibice 80% vy'abanyeshuri biyumvira yuko akenshi kunyuzura bibera ku bibuga abana bakinirako. Ariko kunyuzurwa bishobora kubera mu bindi bibanza vyinshi bitandukanye, nko muri bus itwara abanyeshuri, ahantu hakoranira abantu benshi canke kuri za interneti. Belinda Bowman numuhanuzi mu vy'abana yavuze yuko ari ngombwa yuko abantu batahura yuko kunyuzugwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bifise ingaruka. Mu majambo yasiguye Belinda Bowman yavuze ngo
for a lot of parents when they were growing up they might have
bavyeyi benshi igihe baruka birashoboka ko banyuzuwe igihe bari ku ishuri canke ku rubanza kanaka, ariko batashe muhira bariyumva ko baremye batekaniwe. Mu mago yabo bariyumva yuko batekanye kandi yuko atavyo kunyuzugwa basubira gucamwo kundi. Ariko ku bakiri bato kubera ko baguma bari ku mirongo ngurukana bumenyi umwanya wose, uwo kunyuzugwa bashobora kumva yuko bibandanya. Iyo bari muhira bashobora kuguma baronka ubutumwa canke babona ibintu biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Andre Calvaro n'umuyobozi nshingwabikorwa wo mwishirahamwe Bully Zero yavuze ati nubwo vyoba bimeze nabi gute umwana wawe arashobora kutakugurukira ngo akubwire ibiriko biraba. Reka twumvirize Andre Calvaro. Kimwe mu bigoye nuko abana hari igihe batifuza kubwira abavyeyi yuko bariko baranyuzugwa kubera yuko abavyeyi bashobora guca babatwara sa telefone, tablet, iPad, laptop n'ibindi vyose bakoresha mu mwanya uko kunyuzugwa kwoba kuri ko kuraca ku buhinga ngurukana bumenyi canke umuvyeyi agaca hindura ishuri. Rero igihambaye co gukora imbere ya vyose n'ukumviriza ivyo ariko aracamwo. Andre Calavaro arasaba kurabira hafi impinduka mu mibereho y'umwana wawe. Reka dusubire tumwumvirize.
Changes in sleeping and eating patterns.
Kuraba yuko hariho ivyahindutse mu gufungura canke mu kuryama. Amarira n'ishavu vya buri mwanya. Kimwe mu bihambaye kandi ngira kamaro ni ukudashaka kuja ku ishuri no kumva agwaye mu gitondo. Ico ni cingira kamaro cyane. Inkovu zo ku mubiri zidasiguritse nazo zishobora kugaragaza yuko umwana wawe ariko aranyuzugwa. Mu gihe umwana wawe akubwiye yuko ariko aranyuzugwa, ni vyiza yuko uguma utekanye hamukamumenyesha yuko yakoze neza cyane kubikumenyesha. mubaze inkuru yose uko yifashe hama umusigurire yuko kunyuzura atari byiza na gato kandi yuko ari bisanzwe gushavura. Jesse Michel arahamagarira kubatera intege ngo ntiba shavure canke gusotorana mu ntumbero yo kwishura abariko baramunyuzura kubera ko bituma ibintu vyunyuka gusumbya. Reka twumvirize Jesse Michel.
There's no magic way to stop bullying.
Nana kimwe wokora ngo uhagarike ukunyuzura, ariko abana bamwe bahitamwo kubica hirya canke gukoresha inkuru zitwenza canke bakigira nk'abarambiwe canke bakigira basinda bibazwa canke muri make bakagerageza kwereka uburiko arabanyuzura yuko ivyo barimwo ari ibintu bidafise akamaro. Kugira abagenzi bagushigikira navyo birafasha. Yavuze yuko umuntu akwiye kugira imigenderanire n'ishuri umwana wiwe yiga ko gutyo bagashobora kuvugana ico kibazo. Urashobora gusaba umubonano n'umwigisha azi neza umwana wawe. Ugiye kubonana nawe wogenda witwaje urutonde rw'ivyashikiye umwana wawe bivanye n'ivyo yakubwiye. Reka twumvirize Jesse Michel.
We know from a recent survey of teachers.
Twisunze ubushakashatsi buherutse gukorwa n'abigisha nuko ibice 80% vy'abigisha bataba bazi yuko abana bariko baranyuzugwa kiretse hagize umwe abibamenyesha. Rero ntawojana nago ngo ishure rirazi ibiriko biraba. Buri shuri muri Australia rirafise amategeko yisunga mu gihe cose habaye ukunyuzura uwundi. Rero ni vyiza yuko witegura mu gusoma iryo tegeko imbere yuko uja muri iyo nama. Umenye yuko haba bigisha canke abanyeshuri bose barashaka yuko uko kunyuzura abana bihagarara. Rero wogenda muri iyo nama uzi neza yuko abo uhura nabo mucuditse kimwe. Mwanya kunyuzura bibaye biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, urashobora kubishikiriza kuri uyo murongo nyene w'ubuhinga ngurukana bumenyi, yaba kuri Instagram canke Facebook bivanye n'umurongo wakoresheje canke uriko. Mu mwanya ikirego cawe batagifashe nka nkama, umukomiseri muri ESFT Julie Inman Grant yavuze yuko ushobora kubishikiriza kuri ESFT .gov/au. Reka twumvirize Julie Inman Grant.
If they reported to a social media site and that
mu mwanya bashikirije ibirego vyabo ku mbuga ngurukana bumenyi hama nabo ntibavyitwararike, barashobora kuza batugana hama natwe tugafata ingingo zibereye gutyo tukabavugira ku ruhande rwabo gutyo ugo rubuga rugashobora gukura ko ivyo vyose byatumye uwundi yiyumva nkaho anyuzuwe. Tumaze gufasha imiyabaga irenga 200,000 y'abanyaustralia biciye muri ubwo buryo. Mbere dufitaniye imigenderanire 100% yo gukorana n'izo mbuga ngurukana bumenyi. Birashoboka umwana wawe akaba ari mu ruhande rw'abanyuzura. Rero nubwo biba bimeze uko usabwe gutekana hama ukabizirikana nka nkama. Andre Calvaro yavuze yuko ukwiye kumumenyesha ukamubwira yuko ukunyuzura abandi bitemewe kandi yuko bikwiye guhagarara. Reka twumvirize Andre Calvaro. Ukwiye kumenyesha umwana wawe yuko ari ibintu bitari byo gufata minenegwe kandi yuko ukwiye kumufasha kugira ngo abihagarike. Ikindi si vyiza yuko umukarira. Ikiyago gisanzwe kirashobora kugufasha gushikiriza icyumviro cawe kandi akacumva nk'akarorero. Ndashaka ko utahura yuko kunyuzura abandi atari vyiza namba kandi yuko bikwiye guhagarara. Nibaza yuko ari iryungane ritahuritse ryo gufasha gushikiriza icyumviro cawe. Gerageza umenye impamvu umwana wawe yitwara muri ubwo buryo. Reka dusubire twumvirize Calvaro. Kubivugana birashobora gufasha gutahura yuko umwana ababaye afise ishari ataryohewe canke kumbure yuko ariko aranyuzugwa nawe ubwiwe. Ahanini ni ukurondera umuzi w'ingorane. mukurangiza mwomenyesha ishure ibiriko biraba gutyo mugashobora gukorana hamwe yaba umwana wawe yaranyuzuwe canke akanyuzura byo bavyiza ashoboye kuvugana n'abahinga gutyo bakamufasha nk'umuvyeyi urashobora kurondera ayandi makuru ajanye no kunyuzura biciye kuri helpline and parent line aho naho urashobora kubona abasemuzi murakoze abari kumwe natwe namwe mudufatiye mu mpera za kino kiganiro murashobora gukurikirana kino kiganiro uciye ku rubuga rwacu rwa Facebook wandika SBS Kirundi ugashobora kubona ino nkuru yacu izo biriko canke urondeye na application SBS Radio gucyo ukamanuka umaze kwibona ucumanuka epfo aho ubona ikirundi ugaca wemeza ikirundi ino nkuru uzoyisanga ko uwumvirize mu mwanya wose wifuza murakoze.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.